Iyi mu bani radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Itangishaka muri studio 18 muri Washington DC. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri Nusa.
Kugenda ibintu bidakwiye kwashobora kwitwaza ngo twaserukiye igihugu twazanye imidari none dufungiwe ngaha ni kwanza bakaza bararindira bakagenda ariko abonye ko byose bikwiye ko murumva yuko bagiye ari batanu bonyine.
Uwo ni umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana avuga ku kibazo cy'Abarundi bari baserukiye igihugu mu nkino za box bafungiwe icamaso mu gihugu cya Gabon. Ni mu makuru twabateguriye mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Imbere y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini, reka tubanze duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Sentare muri Iraq yaraciriye urubanza rwo gufa umufaransa yagirizwa kuba yari ifatanije n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu Mustafa Mohamed Ibrahim w'imyaka 37 yamuka mu gisagara cya Nice mu Faransa ku munsi wa mbere. Yabaye mu Faransa agira kane aciriwe ubwo gufa muri icyo gihugu cya Iraq ku munsi w'Imana. Abandi bagabo batatu ba Faransa baraciriwe urubanza rwo gufa. Bari mu Faransa 12 bafatiwe muri Siria baca barungikwa gufungirwa muri Iraq mu kwezi kwa kabiri. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka zina muntu Human Rights Watch hamwe n'iyindi mihari iharanira agateka ka muntu baranegura izo manza zo kwica muri icyo gihugu cya Iraq. Amnesty International ivuga ko mu kwezi kwa kane igihugu cya Iraq cyagumijwe mu bihugu bitanu bya mbere ku isi byica abantu bibanyonze. Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela ejo ku munsi wa mbere yaremeye ko agiye kwerekana ubushake bwo kurondera amahoro mu gihugu ciwe imbere y'uko haba ibiganiro muri Norvege hagati y'intumwa za leta hamwe n'iza Juan Guaido atavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Ibyo biganiro bibera muri Norvege muri iyi ndwi bizoba bibaye ivya mbere izo ntumwa z'izo mpande zibiri zibonana amaso mu yandi. Maduro yemeje ko intumwa ziwe zirimwo umushikiranganji yo kumenyesha amakuru Jorge Rodriguez. Ibyo biganiro bije haheze amezi hari ukurwanira ubutegetsi hagati ya Juan Guaido arongoye inama nshingamateka ya Venezuela hamwe na perezida w'umusosialiste Nicolas Maduro. Nayo muri Peru abafuye bahitanywe na nyamugigi mikomeye yabaye mu karere k'ishamba rya Amazone mu bihugu bya Peru na Ecuador bariyongereye bashika kuri babiri. Abantu barenga 30 barakomeretse igihe iyo nyamugigima y'igipimo cya magnitude 8 yasenyura ubutaka bw'uburebure bw'ibirometero 92 mu buraruko bwa Peru. Yabaye nyamugigima ikomeye cyane yateye ico gihugu mu kiringo cy'imyaka 12. Ibinyamakuru bishikiriza ko abantu 15 bakomeretse muri Ecuador ahacitse umuyaga nkuba mu bice bimwe bimwe biri mu karere k'iryo shamba rya Amazone. Abanyepolitike muri Afghanistani batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'intumwa z'abarwanyi b'Abatalibani bazohurira mu Burusiya ejo kwa gatatu mu bindi biganiro bigamije gutorera umuti intambara muri Afghanistani imaze guhitana abantu batari bake bafa buri munsi. Iyo nama hagati y'abanyafghanistani ije mu gihe hamaze amezi Leta Zunze za Amerika hamwe n'abarwanyi b'Abatalibani bari mu biganiro byahagaze kuko Abatalibani banse guhagarika intambara kiretse abasirikare mvamakungu barongoye na Leta Zunze za Amerika bavuye muri Afghanistani. Ibyo biganiro hagati y'abanyafghanistani bizoba bibaye ivya kabiri abategetsi b'Abatalibani bahuye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afghanistani mu gihugu c'Uburusiya. Urusiya bwari yemeje kugira uruhara rwa kidiplomasi mu gufasha gutorera inyishu intambara iri muri ico gihugu cha Afghanistan mu mahoro mu gukoresha ubucuti bwa hafi bufitaniye nabo bagwanyi baba Taliban kamuzi uko ibiganiro biheruka bibuhuza aba Taliban na leta z'umwe za Amerika.
Urakoze mugenzi wacu Aloyzi Bigirimana ku makuru avugwa hirya no hino ku isi adushikirije. Tubibutse ko turi kuri na site yacu ya internet amakuru arahari, adresse ni www.radioyacu.voa.com. Tubibutse kandi no kuri Facebook niho turi, adresse yacu ni VOA Radio Yacu.
Iwanyu mu ntara, hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwe gushika izahinzwe n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika makuru arabandanya. Ubonaho n'umwanya makuru mu karere k'ibiyaga binini. Umuhuza w'abarundi Edward Nduwimana yemeza ko ikibazo c'abarundi bari baserukiye igihugu mu nkino za box bafungiwe icamaso mu gihugu ca Gabon kigiye gutorega umuti. Yamara yagiriza uwo mugwi ko wataye ibintu mu rudubi ugenda ubushikiranganji butaraheza gutunganya ivyo bumvikanye vyose. Ariko habegwa n'ikibazo bamenyesha ko ico cizere haheze imisi umunani yose bagihawe mugabo atakirakogwa. Inkuru ya mugenzi wacu Elo Jubiri Kaneza
avugira kuri radio y'ubuzima FM yo mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Mu mpera z'indwiheze umuhuza w'abarundi yavuze ko ikibazo c'abakinyi ba box batatu n'abagiye baherekeje babiri camaze kumugeraho, ariko asigura ko yabwiwe ko abo baserukiye u Burundi mu nkino za Afrika muri Gabon hari amakosa bakoze bati ibintu mu rudubi. Edouard Nduwimana:
Ese twatumye ibintu mu rudubi kuko aba bagiye kuduserukira muri box biragaragara yuko ibintu babitaye mu rudubi kugenda ibintu bidakwiye kwashobora kwitwaza ngo twaserukiye igihugu twazanye imidari none dufungiwe ngaha ni kwanza bakadabararindira bakagenda ariko abonye ko byose bikwiye ko murumva yuko bagiye ari batanu bonyene rwasize batandatu bandi inyuma ngo bazira yuko ari bazobashyira uburyo bisigura yuko bagiye bitaratungana bameze nk'abitaye mu rudubi. Nikuza bategura ibintu bakiri kare handi nibaza yuko akamu bateye twarakumvise ababyeyi baravuze yuko bariko arabikurikirana mugabo cyo nohanura nuko bazategura ibintu neza wizo uja guserukira inkuka agenda by'ukuri wakwije bya ngombwa imbaraga tike wakaronse nyimba ari impamba wayironse kandi wumvikanye n'ababijejwe apana kugera ko kumenga kiye kitumbuka.
Ariko Eric Ndayishimiye twarishira hamwe y'urukino rwa box mu Burundi asanga batsiguriye umuhuza batamubwiye ukuri kose.
Iyo rero amakosa yabaye abantu babe bareka kuza barikura ku bintu bagira ngo biki n'ibiki, twebwe twari twagize nk'uko byahora bigenda tuzi yuko atangorane zihari ntitwari gufata umwanzuro wo kugura amatike atanu tubona yuko ibintu bitazokunda ntibyashoboka kuko ari n'amahera menshi natwe turayakene twari tufite ikintu tuyakoresha. Niboja ngaho rero ngo baze baradukora mu gikomere bavuga ibintu turi mu gasozi batubeshyira aho gutorera ikibazo umuti baguma bavuga ibintu by'ukubeshya ibintu bavuze ngo ariko barabikora depuis le 20 ntibirava mu nzira aho n'amakosa ari kuri aba bari muri delegation ino ya kabisa tuze turavugana nk'abandi sportive ma kandi tuze turareka kuza turarondera amamontaje atacamaze aduteranya ku busa dushaka kwigovyora mu bintu byamaze kuba byabaye byabaye umuntu abasiga ko umuntu abitorera umuti gusa. Twarababwiye yuko twebwe ino hari umuntu yatwemereye kutwavaza amahera bemeye kuzoyariha ibyo baramuburaondeye baramubwira tabu abudara kugira yatange arabyanga baramuhangaje mayikiri ko rero yari akeneye ibyo byose n'ibintu byerekana ko tuvize bonne volonté yo kuvino no gufasha guverinema sitou ministeri ya sport et culture situkubazi yuko facture iduga ku munsi ku munsi twe ntidushaka kononesha guverinema twashaka yuko bafasha kugira ivyo bintu bipema
naho batarabivamwo. Muhuza w'abarundi amenyesha ku cizera ari kinini afatira ku byashikirijwe n'abijejwe kumurusha
akajambo uko bizeza nako numvise nyakubahwa munyamanga ntaregezwe mu mushikira ngandi bujeje nkino yavutse yavuze yuko ariko arabikurikirana yuko agiye kubitunganya nibaza rero yuko bazaza akabitunganya vuba kuko naho baba baragizemwo uruhakumbura kabagiye bidaciye mateko canke baragize amakosa na barundi n'isaza mutubahebereyo ngize twabafashe twabashikira nk'abarundi ariko tubaye impanuro yuko umuntu nezo azikurikira baze bagende abone yuko byo kuri byose bitunganye nibaza rafata ibintu babita mu rudo bimwe nuko
ndayishimiye ashimira umuhuza w'abarundi mugaba gasanga ikihuterwa cyane ariko we nabo bafunganye ucyamaso batahuka mu gihugu
umuhuza hajya turakunda kumushinja abafite akazi kenshi gose nta muntu numwe muri aba bari ku rugendo bafungiwe muri Gabo yabajije ukuntu byagenze ngo tumuhe inkuru y'imvaho mugabo turamushimira kandi kuyasabye yuko turi abarundi twashobora kupfino kandi nabo nyine babimwemereye ko bariko barabikora none biriko birakogwa umva byagiye mu bibazo byihutigwa twebwe rero tukoma dusaba ati aha turi mu mahanga ntitumerewe neza kandi na fakturi igoma iduga ku gihugu nibagerageze uko bashobora kose badukuri no hanyuma tugende gukora umurimo ibyo imidari twarose batabona yuko ari akabarifise tuzobana yatubiganira mu gatwe tuzi yuko abantu bateteka igihugu nibagire politike ya chaise vide tubona navyo nyine ko ari agahaze mugabo twibaza yuko ari ibintu bazobanaya baraba nabo nyene bakikubita gashi imbere nabo banda bakabakanda natwebwe nyene twabaherekeje reka n'abandi basigaye yo bakaronka gahegwe akatugirira umunsi mukuru ahubwo tugatamba tugatahariye
ndiro umutse ukwigina na fagitire yo igumiduka mu gihe bari kuri 4,380 z'amadolari y'abanyamerika iyo ramuka batashe kukiranga minisi cyatekanijwe ubide nibafise cyaba ba 10,000 nkuko ivyo basabwa ni hoteli bashikiyemo bizerekana eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika
urakoze cyane eroje kuri iyo nkuru tujabuke mu Uganda ubuyobozi bwo ku mupaka wa Chanika muri Uganda bwiyonye abanyagihugu bajabuka mu Rwanda baciye mu nzira zitemewe n'amategeko kubihagarika basaba kubihagarika kugira ngo ntivyongereze ku bibazo igihugu ca Uganda gifitaniye n'u Rwanda muri iki gihe inkuru y'umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Ignatius Bahizi
Nubwo igihugu cy'u Rwanda cyafunze imipaka yacyo na Uganda kikanabuza abanyarwanda kongera kwambuka muri Uganda abanyarwanda bo bemerewe kwambuka mu Rwanda nyamara ariko abambuka bakiye mu nzira zitemewe n'amategeko bo bahura n'ibibazo birimo gufungwa akaba ubuyobozi n'abashinzwe umutekano aha ku mupaka wa Cyanika mu nama bagiranye n'abaturage babasabye kutongera gucya mu nzira zitemewe Sanyu Erasmus n'umwe wayobozi ahafitiraga muri iyo nama rusange
birazwi ngo kwinjira igihugu utanyuze ku mupaka mu migration nguteze itegeko rirabihana none ndi kwinginga abantu bacahi na cana abaturiye umupaka abanyamigenda kanyamicucu kabira gahuru rukoro ibyo bice cyane nimwo biganje mbasaba nimbabazi anyuze mu panya anyure ku mupaka ashikira ibyo byemerewe otherwise twabaho minus gucuruza utwo tuntu turi peti tufite ibyo kurya twarya tukimaintaininga muno
Ivan Barasa n'umukozi wo mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ku mupaka wa Cyanika
ibindi byo gukora kuri ubusango sango bugendo basa
ati byo gukora udukosa duto duto twatuma mufunga kumara igihe kirekire ntabwo biri bufashe maze kubona yuko abagore bakunda gufatirwa mu Rwanda ushaka kujya mu Rwanda aze ku mupaka wemewe tumuhe ibyangombwa ariko mwirinde guca mu tuyira tw'impande tutemewe n'amategeko muzi y'uko u Rwanda rurimo kutwiyenzaho muri iki gihe hari ibyo rudushakaho nibaramuka babafatiyeyo mujye mumenya ko icyo ari ikindi gihugu kandi gifite amategeko yacu mwirinde hano dufite ibyo dukeneye byose simbona n'impamvu bamujye mu Rwanda naho byaba gusura abavandimwe mujye mucya ku mupaka wemewe n'amategeko umwe mu madamu bigeze gufatirwa mu Rwanda bakareka urwa yavuze ko abasirikare b'u Rwanda babarekuye bamaze kubaburira kwirinda gucya mu nzira zitemewe n'amategeko kandi kuzongera gufatwa azahanwa bikomeye
abasirikare bagerageza kuduhana baratubwira ngo nitwe bongera kudufata nuko dufunga ubutazata kandi kirenzaho ngo nibagomeza kugumiza barabamagirira bakanga baragenda barabarasa none naye ndi kubasaba ngo dutuze twekongera gusubira mu Rwanda
ubuyobozi bwa Cyanika muri Uganda bwaburiye abaturage kubahiriza amategeko y'igihugu cy'u Rwanda ntibongere gukoresha inzira zitemewe n'amategeko kandi banabasaba kutabangamira abanyarwanda bambuka muri Uganda baje guhaha ariko ko bagomba kubagenzura kumenya kumenya ikibagenza
none dufatanyije na Securi katubareka ko nta rukubamo nukubareka gusa nukumonitoringa movements zabo koko hanaziramo nabantu babyoyene so nanone dufatanye nubwo baraba bari kunyuraho wenda ngo ntitubafashe turabihore turi kubana neza ariko mu monitoringe movements haziramo nabantu babi ariko situation iri kutwereka ngo tube tubihanganiye te kuba nkabo
amatati hagati y'ibihugu byombi ntabwo arabonerwa umuti abantu bagira kuri bane bamaze gutakaza ubuzima barimo abanyarwanda batatu n'umugande umwe ukurikije ubutegetsi bwa Uganda kubera icyo kibazo cyo gufunga imipaka kandi amahirwe yuko ibihugu byombi byaba byegereje gukemura ibibazo bifitanye asa nakiri make cyane Ignatius Bahizi y'Ijwi Amerika Uganda
urakoze cyane Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru senare icimanza zijanye n'amatati senare icimanza zijanye n'amatati y'akazi mu Burundi kuri uno wa mbere yumvirije urubanza radio Bonesha FM iregamwo urwego rujejwe gucungera ingene bimenyesha amakuru bikora mu Burundi sense n'urubanza rujanye n'ukudingiza ukugurura iyo radio yugawe muri 2015 ubutegetsi bwa president Petero Nkurunziza aho bumaze guhakwa guhirikwa mu kiganiro mugenzi wacu Diane Nina hazwe yagiranye na Leonce Masengo arongoye iyo radio yatanguye amubaza uko matati hagati ya Bonesha na Sense yatanguye
mu mwaka wa 2018 twarandikiye ubwego Sense dusaba ko kugurura baraviga mu nama ya bose bavuze bati dossier ya radio Bonesha irakwije ibisabwa ariko baca bashiramo akantu ngo ariko tusaba yuko butuzanira attestation de non poursuite judiciaire duca tubona ko baturenganije kubera ugo rupapuro tanahamwe gwanditswe mu bintu bisabwa abashaka kugurura amaradiyo niho rero twaca tuvuga tuti aha anyi baraturenganije ko bemeye yuko dukwijije byose kandi twubahirije ibijyanye no kumenyesha amakuru mu Burundi none icyo gipapuro akidutuba kwabuki bivuye kuki nico bituma rero twaciye tushingiza ugo rubanza no munsi kwari kugira tuje hamwe kugira ngo barushire mu mwiherero bace baruca nivyo rero byabaye no munsi bace babunguruza urubanza ku igenekerezo rya 2024
urubanza mwizeye ko ruzaba rugira ico ruva
ego turavizeye kumvo zibiri nyamukuru nuko twebwe turabona yuko kwitubarusha mu rugo rubanza kandi n'uno munsi byagaragaye uburanira sense zagaragaye yuko ata bintu byinshi afise ashobora kuturusha mu rugo rubanza icyo ni cya mbere hanyuma icya kabiri nuko sentare twituye twe turayizeye
mbega sense yoyo ico gipapuro ari ico mwise attestation de non poursuite ni nkuko twobivuga mu Kirundi yuko ari urupapuro rwerekana yuko Radio Bonesha atayi dosiye nimwe ifise mu butungane idakurikiranwa n'ikintu na kimwe mu butungane sense mu kuyibasaba yayisabye isigura kwikenere iki kwerekeye arindira rusaba
ndombazi ivyo basaba ivyo bipfuza n'ibiki twe turaba gusa yuko birimwe mu vyo basanzwe basaba bitarimwo barabisavye abandi bose bemereye twebwe tuvuga tuti cyo kipapuro nta mvu nta siguro nimwe irimwo ko ubera nta kirimwe
hanyuma itariki ya 2024 niho muzosura kuburana mu gatsinda Bonesha iriteguye gusubira gukora mu gihugu cyo Burundi
turiteguye gose gusa mugabo n'ingorane nyinshi ibindi navyo tuzokora buke tuzokora none andi maradiyo nakora naha ko bakora akorera mu ngorane tuzokora mugabo
aho nashaka kubaza na cyane cyane kuvyerekeye nk'ivy'uburyo mwakoresha ko Bonesha mu 2015 twokwibutsa ko ari imwe mu maradiyo yatewe ubutegetsi buhatswe guhirikwa amashini yayo yararasaguwe hama ibikoresho bitari bike birononekara ibyo bikoresho murabifise bavuze ati nimutangure mutegekanya guca mubikura hehe ubwo nyene narijya amatwa dusumira hariho bamwe mu bahura bafasha iyo radio ubu unye batakiriko barayifasha
ubwo ntibadufasha kubera tutari ko turakora mugabo ntibaza yuko dutanguye gukora bazodufasha kubera erega abemera ibijanye n'uruhara rwo kumenyesha amakuru atandukanye kandi yizewe ni benshi umva ikikuru nuko tworonka ubwo ruhusha
hanyuma kuvyerekeye amenyesha amakuru banyu nabo twovuga ko benshi mu bakozi babonesha FM abatari bake bari mu buhungiro ibico naco ntikizaba kibabera intambana
abari hanze bari hanze nyene urumva nuko ntako gushobora kubandanya dukorana ariko abari ngaha ni benshi ahubwo hanyuma nashaka ndakubwira yuko nico twashikirije sentare nuko tubabazwa cyane gose nabo bantu bamenyesha makuru bari ngaho onye bari mwibarabara atacu bariko barakora ibyuma byacu biriko birapfa muri OBR tuba twaramaze kwinjiza amafaranga atari make bimwe bita iter amafaranga umukoresha arihira abakozi n'ingingo n'ukuri yaje yononera abantu benshi harimo n'ikigo gitoza amakori OBR
ego hanyuma hambavu yabo bari ngaho mwahorana n'abandi mushaka kurondera kugira ngo Radio Bonesha FM iramutemererwa gukora isubire gukora hari kandi abari bafitaniye amasezerano adahera contrat durant indéterminé ni kwavita muri mu gifaransa na Radio Bonesha FM aba bamenyesha makuru bakaba batari bake badi mu bihugu bitandukanye bahungiyemo kandi bakaba bahunze amasezerano atarafutwa hagati ya Bonesha nabo nukufuga ko bagifatwa nk'abakozi ba Bonesha bicwe mategeko atandukanye abo muzashira muwahe muce Bonesha imaze gusubira kugurura
hari ibibazo byo kwicarira ni byinshi ico naco kirimwe ni kimwe mu bibazo byo kwicarira umuntu akaraba ingene zagenze ama ni ingene umuntu yogerageza kubitorera imico biciye mu biganiro no kuraba neza n'amategeko byose ingene abigenza
Uyu rero kabari yari Leon Masengo arongoye Radio Bonesha FM mu Burundi akaraganira na mugenzi wacu Diane Nini hazo ku bibazo iyo radio ifatanye n'ugwego rujejwe ibinyamakuru mu Burundi Sense rakoze mugenzi wacu Diane Nini hazo Ahandi naho mu Burundi hariko haraba amahiganwa y'abaririmbyi mugenzi wacu Fidel Nyongabo yaganiriye na Freddy Kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi amubaza baraganira mubaza uko iryo higanwa ririko riragenda turatega amatwi
abategurira iri higanwa ni Ahudi Ahudi ni ategurira higanwa kugira ngo ishobore gushyigikira abaririmbyi mu mbabirano yabo niyo yateguye ihiganwa bya très musique kugira ngo bashobore gushyigikira abaririmbyi mu ndabirano zabo hashobore kuboneka umuririmbyi asumbije abandi ama agacaronka agashimwe akomeye cyane
nijya mbere ihiganwa nk'iryo riba mu gihugu
oya sijya mbere ngira ntihenze ashobora kuba ari quatrième édition ashobora kuba ari nka quatrième édition ntihenze Quatrième édition.
Ijo higanwa riba mu ntara zose zigize Burundi?
Yego ni higanwa riba mu ntara zose z'igihugu intara 17.
Nabahe bari higanwa mwo muri abo bacuraranze?
Urumva intara yose ba barahamagarira aba abaririmbyi kuza kwiyandikisha ama bagaca baturamo babiri akaba ari bo baca baserukira uyu ntara mu rwego rw'igihugu ni ukuvuga mu nyuma hazoca haba ikintu bita demi final hamwe na final ama hakazoca hatorwamo abantu ngira bashika bane cyangwa batanu
mbona ari ihiganwa iyo riteguwe bararyirukira bararyijukira cyane
cyane gose abaririmbyi baragitabiye gose kandi urabona yuko bateye imbere gose uko hari igihe bariko barahiganwa bararirimba gushika naho umuntu yibaza ati mbega abashe uwa mbere ninde cyangwa uwa nyuma ninde kuko usanga bose baririmba neza gose uvuga ko bazitabiye gose
muri abo bacuraranzi n'abacuraranzi bacuraranga mu buryo butandukanye ari abacuraranga mu buryo bwa kera bakoresheje nk'ibikoresho bya kera n'abakoresha ibikoresho bigezwe ko
barimo bose baravanze hariho abavuga ibyuma no kuba bakora makaraoke barimba makaraoke bakoresha ibyuma bimwe bita live hariho n'abandi bagira basohora indirimbo zabo mu matwiyo gusa bamwe twita abagira ama playback bose bahurira hamwe mwese akaririmba indirimbo yumvamo ashoboye amajiri ikakiraba ingene selection muri abo abasumbije abandi
iryo higanwa rizomara igihe kingana iki
iri higanwa ni higanwa rizomara iminsi cumi n'indwi
rikaba ryatanguye ryari
rikaba ryatanguye le 23 tariki 23 ukwezi kwa gatanu
hari abamaze gutsindira iryo higanwa bavuyemwo abacuraranzi babandanya kubigira umwuga cyangwa biherera ngaho iryo higanwa rirangiye
Oya hariho umugambi iyo umwakise ya shoboye kuronka ikibanza ciza mutuvuge ku wa mbere hariho uvuga projet eteguwe na Bravo Dinyene yo guca bamushigikira mu bikorwa byose bya misi yose uvuga byo gusohora nka album muri studio bakamubwira ikintu bita management birimo n'izi bakanamuforma kugira ngo ashobore guproduza album imeze neza bimwe bita mu gifaransa les mesures d'accompagnement dushyikira umwartiste mu kuba byiwe donc
mu kurangiza muri make umuziki mubona wifashe gute mu Burundi mwe muyoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu gihugu
nukuri ko icyo nababwira nuko umuziki muri iki gihe mbona wifashe neza cyane kuko iyi promosiyo turi ko turagira kijya mu 26 tukavuza indirimbo z'u Burundi turabona neza yuko abanyagihugu ubu basigaye babiririmba indirimbo za nouvelle generation rwaruka guhu indirimbo zabo abanyagihugu barazumvise kandi barazizi baraziririmba kandi bararyoherwa nk'uko twamaze ko turabona no mu ma province donc hagati ma province du centre aravuzwa concert akaza ba ambassadeur ba pro musique harimo Farias hamwe na Fatbi hamwe na Miss Erika baravuza kabona nyine abanyagihugu ko indirimbo bazizi neza bazimetse bavuga yuko umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere muri nouvelle generation.
Murakoze cyane yari no. Freddy Kwizera ayoboye ishyirahamwe ry'abaririmbyi mu Burundi twari ko tuganira ku ihiganwa ry'abaririmbyi ririko riba mu gihugu cyose cy'u Burundi muri iki gihe iyo higanwa rikaba rishyigikiwe n'ishyirahamwe Brarudi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
murakoze namwe
kandi naho ubuyobozi bw'intara ya Ngozi bwaraye bwongeye guhagarika ubucuruzi bw'ibitungwa bito bito no gufungura inyama zavyo buramatari y'iyo ntara hamenyesha ko ibitungwa birenga amajana 4 bimaze kwicwa n'indwara itaramenyekara muri komine Tangara mwikete yarungikiye abarongoye makomine yose y'intara ya Ngozi kuri uyu wa mbere buramatari Albert Nduwimana abasaba guhagarika byimfata kibanza uruja n'uruza hamwe n'urudandazwa rw'impene n'intama muri ugo rwandiko Nduwimana atangaza ko muri uku kwezi kwa gatanu umwaka w'2019 hibonekeje indwara itaramenyekana ifata impene n'intama muri komine ya Tangara iyo ndwara imaze guhitana ibitungwa bito bito bigera kuri 43 muri vyo ijana vyapfuye muri iyi ndwi iheze nk'uko ugo rwandiko rwa buramatari rubitomora kubera ko iyo ndwara isa n'iyiriko irafata umurindi munini umuyobozi wa Ngozi abona ko uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa rushobora gutuma yandukira byihuse ayandi makomine kuri ivyo buramatari Nduwimana asaba ko bamustanere b'amakomine bose bahagarika uruja n'uruza rw'ivyo bitungwa mu kubigumiza mu mpongore abasaba kandi guhagarika ubucuruzi bwavyo ndetse no gufungura inyama n'izindi ngaburo zivyamuka ko ikindi bamustanere bahamagarirwa no guhimiriza aborozi gutabaza abaganga b'ibitungwa mu gihe bo baba babonye igitungwa gifashwe kugeza ubu mu ntara ya Ngozi iyo ndwara iriko ivugwa muri komine Tangara gusa nakiramenyekana ku ntara zihanye imbibe na Ngozi ibitungwa bito bito bisubiye gufatwa n'indwara inyuma y'amezi make bihawe urucanco rubikingira akaranda kavyandutsemwo mu mwaka w'2018 ico gihe ako karanda kahitanye impene n'intama 10,000 mu gihugu cyose Radiju ya Amerika yagerageje kuvugana n'umuyobozi ashinzwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi uwawe Justin ngo aduhe inkuru irambuye yamara ntiyitavye telefone yiwe ngendanwa mu Burundi kandi abantu bitwaje imipanga barateye umutekano muke kandi baramaze gukwiragira mu mazuwe natandukanye mu gisagara ca Bujumbura nk'uko vyashikirijwe n'umukuru w'ico gisagara Fredy Mbonimpa nivyo mugenzi wacu Frederic Mundikije aza kuganira nawe mu kiganiro muri sangacu uyu munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda Aoni naho rero duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio 18 Washington DC pamandanye mukurikirana ibiganiro n'amakuru kuri site yacu ya internet niwe zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
avance pour ta roussette. Bachio d'amidido.